mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu iganiro vyo nogenekerezo rya 20 ukwezi kwindwi muri 2018 hano muri studio indwi muri kumwe na Joy Diane na hazengeye kuremesha ikiganiro muri isanga mumva ku mirongo migufi ya short waves ku ari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda turi live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com abakunda ijwi rya Amerika mushobora gusanga ibiganiro bimwe bimwe n'amakuru yacu kuri Facebook vewa radio yacu
Muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ingingo y'ubushikiranganje bw'indero mu Burundi buzu mwigeme yatwaye inda akiri mu ishure kubandanya amashuri asanzwe ataraye imyuga ikomeje kuvuga ko ibitari bike mu gihe uruhande rumwe rubona ko ari ingingo izotuma inda zisamwa hataragera zigabanuka hari urundi ruhande rwemeza ko ije gusubiza inyuma uburenganzira bw'umwana w'umwigeme mu rwete amashamwe atanu harimo yaharanira gateka k'abana muri rusangi haharanira iterambere ry'umwana w'umwigeme nayo abapfasoni bize amategeko mu Burundi bandikiye inama nshinga mateka ejo sabye kwico kibazo cyo kwigwa n'urwo rwego basiguye ko ubushikiranganje bw'indero mu gufata iyo ngingo bgaho nyanze ibwirizwa nshingiro umwe mubanditse urwo rwete yabwije ujya Amerika mu gitondo atsinduguretwa mugina ibwirizwa nshingiro ritomura ko mu Burundi abana bose bavuka bangana kandi bakagira uburenganzira bumwe mu gihugu muri urwo burenganzira harimo uburenganzira bwo kwiga ndugayitwa mugina Dutegura kino kiganiro twari twashatse gutumira umushikiranganje arabivyindero mu Burundi Dr Janvier Ndirahisha kugira ngo atange umuco yongere yishura ibibazo vya bamwe nabandi atwishura ko akazi kagabuwe atariwe avugira ubushikiranganje gucya turungika kwa Juma Edouard avugira ubwo bushikiranganje Juma tumwakuye nawe yatubwiye ko imanza arimo zitomukundira kuja mu biganiro atwima n'umuhango wari gutuma tukirindiriza twashimye rero kukiremesha uko biri tubaha ijambo bumwebwe kugira ngo muvuge ico mugona kuri yo ngingo nimwebwe batumire buno munsi urubuga ni rwanyu iyo ngingo muyigona kwiki mubona hari ico izokungura umwana w'umwigeme mubona hari ico izomuhomvya reka tubahakanya hama mutubwire ico muyibazako
Kukona shaka kukumviriza Kona hondi nare imberi ya wendi inama Shaka viri uminduke ungyumutima Na okwizari kovimezi Urujumu nari ndi chakunga Ni wabona muko shereje umawadire ishane Kuko kusina uri perfect Jiwe nawe turabantu Soyez joyeuse Et surtout quand vous êtes avec moi
Nukurewe jugi Amerika umwa mbele tukwa kiri ya shaka kugira itavuga kuri nongi ngwe bushikiranganje bw'indero mu gihugu cy'u Burundi buza umwana w'umwigeme yatwaye inda akiri ku ntebe y'ishure kubandanya mu mashure asanzwe ataraye imyuga wa mbere twakiriye ni Pedro ikaze ku jugi Amerika
yego murakoze nawe ndabahaye mwiriwe
aho uherereye ni
Ndi Burundi.
Urashaka kugira icyo uvuze kuri iyo ngingo y'ubushikira nganje bw'indero mu gihugu cyo Burundi?
Eto yengenga cewe na nabibonye. Ntabwo nayakiriye neza, mbona ko yaba yaje ukeze imbere umwana ariko ntebe y'ishuri. Eko nibyo umwana nk'igenda arashaka gutwara inda ariko ishuri. Eto gutwara inda ariko ntebe y'ishuri twavuga ko ari amakosa maremare yatuma ushyira igihano nka kiriya, ubundi aho gucyerekanwa burundu. Icyo navuga tujye ngingo ntabashyigikiye, ahubwo umushikiranganji yo uraba ukuntu umwigeme amaze kuba yibarutse umwana bakamuha ikiringo cyo kurera umwana, ariko mu nyuma umwana ageze aho amucutsa akagaruka akabandanya amashuri ye. Ubundi hoho tukuvuga ko aba bose barikigishije cyangwa bize kera ko nta muntu yabyara ari ku ishuri. Ubundiho ingingo ntiyabije kuba kugaruka kabisa, kuko hari ababyara bitabavuye ko byavuye ku mvuzi n'izindi, hanyuma umunyuma bakihanura akaza akabandanya amashuri ye kandi akazayarangiza agateza imbere n'igihugu. Nagenda kubwira ko hajya rero burya bajya abanyeshuri usanga batarenda ku ishuri. Muri bo hariho abantu bafite ubwenge kabisa bwoteza imbere igihugu. Ndavuga ati iyo ngingo ari cyibashikira bagaca birukana burundu, numva atari ibintu byiza. Ahubwo mboneho n'akajya ko guca nsaba nk'inamashyirangazo cyangwa se nk'ubundi nk'umukuru w'igihugu ko iyo banza bakaraga iyo ngingo bakayiga bakayareja. Kuko iyo ubyaye umwana hama ukagenda ukamurera hama ugarutse ku ishuri, kuko bishoboye numva nta ngorane n'imwe yo bihari.
None urakoze cyane. None ga Pedro, nimba atari banga wewe uherereye mu ntara canke mu Gisagara?
Jewe ntereye mu Gisagara.
Izo mbanyi zisama zitifuje mu mana babigeme, urabona ko ari ikintu kiriho, ni ziragwiriye canke bishikira bamwe bamwe si ibintu bikabije?
Mbo sinavuga ko ari ibintu bikabije cyane, kuko abanyeshuri bahishishuri hariho n'abazitwara ko bazifuza kuko babona bageze mu ibyo bihe badukeneye. Hariho n'abandi bigwa kugasanga nk'aho bateye inda ku ngufu bajya nabo ubutungane bwabakurikira. Gusa ndibaza umushikiranganji yavuze iyo kaya abantu baba bazitewe ku ngufu cyangwa bahezwe n'abandi, hariho nk'abantu bashobora kuba bashaka kubaka kandi bafite intebe y'ishuri, kavuga ati yewe mbo ubu ndaze aho ngeze ubu ati ubyara umwana nkamushyira muhira hama nkazobandanya ndetse nkanoza nk'ari kwarangiza nk'amashuri nk'abi biga mu makarase teriminare birashyika akaba yateguye kubaka bikabimukiriye ngo atisanganize nk'umwaka wa nyuma yari yiteguye guca yubaka akaba yateye umwana rero. Ubu rero baciye bamwirukana burundu, nje ndumva ari ikintu kibi rwose, ahubwo yaca abanza akarindira akamurira hama akazoza akarangiza ayo mashuri yiwe.
Urakoze cyane rwose Pedro, ngira ngo ibyiyumviro byawe banyene gufata ingingo birabashikira, nubwo tutaronse amahigwe yo kubaronka kugira ngo dusangire ikiyago, nibo twari twiyumviriye ahanini yuko kino kiyago cari gikwiriye ko bakiba. Murakoze cyane Pedro.
Nkanamwe murakoze cyane ngaho kiragiye muzaze mudutera akamo.
Urakoze cyane, tuzohora tubikora nk'uko twama. Ijwi ry'Amerika Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, murashigikiye ko umwana w'umwigeme yibungenga agatwara inda akiri ku ntebe y'ishuri abandaniriza mu myuga ayandi mashuri akaba arakumiriwemo, nibyo dushaka kumenya mu vyumvira kwiki. Deni ari kundi murongo wa telefone. Deni ikaze.
Murakoze ku mijambo. Nitwa Deni.
Aho uherereye?
Ndi Nairobi.
Nairobi
nkaba cyangwa nko gushakashaka by'intwari ibereye. Mu by'ukuri gutwara inda ni ibintu bisanzwe niko navuga, ariko ikibabaje ni ikiba biteye ikibitera ni gituma abana batwara inda icyo ari cyo. Nibaza ko ari cyo kintu cyane leta yifatiraho kugira ngo ishake inyishu. Igihugu cy'u Burundi gikenye cyaciye mu ngorane nyinshi zikomeye, abantu bose barabizi. abafite ubushobozi babesha abana bakabahendesha ibinibi imbombo n'ibiki kugira ngo babatere inda nibaza ko rero umuntu w'umwana abakenewe kuregwa no gushyirwa mu murongo mwiza yakoze ikosa ntabwo ikosa rituma ndamwica ahubwo tugomba kuraba ukuntu umugarura akaba uw'akamaro igihe cyose umwana w'umukobwa adafite protection nta kibuza ko yononekana kandi abana kenshi baba kirumara mu muryango kurusha n'abandi bana kuko babizi bari fragile icyo rero nibaza leta yofata no guhana abo bantu bose bashurashunze abana akaba ingingo ikomeye dutuma babahasha ntibasubire kubananya konona abana babahendesha ibinibi
icya
kabiri
ariko muri abo bazitwara harimo n'abazitwara nkumbure bibaye igisida atari uko bashurashujwe atari uko bahohotewe atari uko bahenzwe ugasanga bagendana n'umuntu gutyo bigashika nabona aho nyine ushigikiye yuko byogenda gute
abo nubwo itwara ikikomeye urabona iyo umuntu agize agisida akavunika gihambaye n'ukuntu ariko ntiwacuruza ngo ntasubira kugenda ngo n'ibiki n'ibiki gutwara inda umwana ubwo atwaye inda yoronka uburyo bwo kwiga nk'abandi akajya mu ishuri bishoboka ariko ntibabuye ngo duce twamatumwirukana ngo ntashobora kujya mu ishuri oya uwayimuteye abahari kandi gutwara inda ndabyumva ko mu Kirundi ikintu gikomeye ariko igihugu gikize ego gutwara inda nawe hariho amashanse menshi uba ushobora kubura ariko ntibisobanura yuko umuntu ari gucibwa ashobora guhabwa amahirwe kandi akagira akamaro ndabivuga kuko mfite akarorero muri hariya muntu yatwaye inda nzi w'umukobwa baramwirukana iwabo ariko yarahawe amahirwe yo kwiga ubwo ni uwo mwana akomeye cyane mu muryango afashe umuryango
mu muryango wanyu
ntabwo ari umuryango wacu n'abantu b'inshuti bariko hasi
uyo yari yitwaye afise imyaka ingahe
yitwaye ari muri secondaire yari mu mwaka w'umunani
nuko hari
rero mu rugo iwabo ariko yari umuntu umufasha w'umusante wiwe arabanje kwiga umuryango yagira akamaro cyane umuryango wiwe nibaza yuko ingingo zikwiye gufatwa babanze kuyihweza uruhande n'urundi uyo mwana w'umukobwa nawe arafite ibintu ushobora kumubesha kuko igihugu gikenye hano muri Kenya birabaho cyane ariko bariga bakabandanya bagakora n'amapiyeti namwe barashobora bashika kuko muri karere turimo Kenya iri mu bihugu bya mbere abantu bize b'igitsina gore
ego hama rero ingingo ya mbere waruvuze ati kuganje boca inkoni ngufi n'uvunitse arabandanya atambuka ubwa kabiri naho warugiye kutubwira iki gadeni
nariko mvuga kubijyanye n'izo ngingo ko buhana cyane abazi batera
turakumva duga ku ijambo deni turabumva duga ku ijambo ego
abako leta yofata ibihano bikomeye ko umuntu azotera inda umwana w'umukobwa ari mu ishuri ko akwiye guhanwa bikomeye by'akarorero kugira ngo babahashe ego n'abo bana bakwiye guhabwa indero ababyeyi bakabereka yuko ikomeye cyane kwiga kuruta ibindi byose kuko ndabiraremera imiryango y'umwana atwaye inda kurera umwana ntabwo ari ikintu cyoroshye ariko kandi nabivuze n'abo bagira inshuti haruhande usanga bafite amayenteri bavanamo kubera ko imiryango myinshi bavuka muri Kenya nicyo gituma n'ubu Kenya bakwiye kubakurikira cyane abana bakabaha indero kugira ngo bashobore bamaze guheza amashuri kuko ishuri kwiga ni ikintu gikomeye cyane ubumenyi kwiga ni ikintu gifite akamaro haba mu muryango we cyangwa muri sosiyete azobamo no ku gihugu n'abo bana b'abakobwa bafite imigambi yo kwiga imyuga bagomba kumenya ko bafitiye akamaro igihugu mu gihe kwiga amashuri meza ashobora gufasha igihugu mu gihe arangiza amashuri nubwo yaba afite umwana mu rugo.
Urakoze cyane rwose Deni ngaho Nairobi ugira umunsi mwiza hama ubandanye uryoherwa n'ibiganiro by'ijwi rya Amerika.
Yego murakoze cyane.
Ku murongo wundi wa gatatu turafite Donatien ikaze dusangira ikiyago.
Halo
ikaze ku ijuga Amerika.
Ego murakoze cyane.
Ego Donatien uherereye he?
ndi Bujumbura.
Duga kwijambo cyo yumvira kuri yo ngingo gushikira nganje bw'indero mu gihugu cy'u Burundi vuga ku mwana w'umwigeme atwaye inda kiri ku ntebe y'ishuri ariko tutunge gato mu matwi turababara cyane kubera ko itelefone yawe imeze nabi urashobora kugabanya aho uri kuratwumvira uriko tura mu matwi ntibi telefone yawe iri kurumvikana nabi reka twongere tuguhamagare Donatien turongera tumuhamagare mu kurindira turafite Nshimirimana
Niriwe neza Diane.
Urakomeye.
Yego ndakomeye ukewe.
Aho herereye hama intererano yawe ivyumviro byawe?
Yemereye ngaha mu gisagara cha Bujumbura.
Eh.
Hanyuma icyo nashaka kuvuga kuri iyo ngingo y'ubushikiranganje by'indero. Yari nanjye ndamwumviriza kuri radio mengo numvise avuga yuko ngo abana b'abahungu bazaba bateye inda uwo mwigeme yuko ngo azoshyihagarikwa ikiringo cy'imyaka ibiri ngo hanyuma ngo imyaka ibiri heze ngo acyabona gusubira ku ishuri ko duca turaraba umengo umuhu abana b'abahungu bateye iyo inda baraborohereje gusumba abo bigeme kukubera je muri iyi minsi mperuka mu rugendo rw'akazi sanwe si shyira hamwe y'abakozi bo mu nzu nayo nayagiye mu rugendo rw'akazi ruguru y'ingozi uri kuraraba igituma izo nda ziterwa aho narishatse kuvunira kagohe abo bategetsi bafata izo ngingo banze kuraba igituma abo bana babigeme batwara izo nda kubera igituma uri kuraba izo nda ziba bazitwara ku murindi munini hakuru hakuru biva ku bukene buhanze iki gihugu cyacu cy'u Burundi kubera ndiko mvuga mu rugendo rw'akazi nari nagiyemo nararabye baba bajya abana baba biga ku maniverisite eshi basanga mu mahoteli kandi rero mwayo mahoteli amwe mubasanga muyasanga rimwe aba mwayo mahoteli nyine yabo bategetse nyine bafata izo ngingo uburero butari uko umuntu yashobora kubutanga mbuga urumva abo bantu babajyana yo nyine bamwe bamwe nabo ba ntuba bafite amafaranga so kuvuga yuko babikora bafite utuntu baba babahendereye kimwe dusaba ni iki dusaba izo za ayo mashyirahamwe ya izayini yoropeyene za banki mondiyali ikadugasaba n'abandi bantu bose bashobore kugira icyo bakoze bagerageze gufasha ugwaruka kugira bazi baruteguriye imigambi mito mito ariko nyine bashobora gukora udukoga tubateze imbere kubera hakuru haku inda z'indaro nyinshi zo ngaha mu gihugu cy'u Burundi biva ku bukene numva abantu bagaca babyara ku murindi munini rwose bagaca babura ibyo bakora hariho haha higirirana ry'abantu hanyuma aho nariko mvuga ku bicuruzo cy'abanyeshuri hanyuma ikindi nacyo kuri twe bugwaruka abantu bato batuma tutashije gucya ku ntebe y'ishuri niko mvuga nk'abakozi b'umaze bagerageze baduhe inyigisho twarabisabye kesi mugabo baguma bica amatwi ntitubone igituma urumva batodufasha kandi twumva ngo bariko barafasha bagerageze badufashe baduhe inyigisho kuko abantu benshi batwarinda mu kutamenya hanyuma agaca bigirirana ry'abantu mu gihugu ntibashobora urumva ku kuronka uko ngene biga ntihashobore kubitera mbere tukaguma mu bukene tukaba mu bukene ntidushobore kumenya ntitwongere ngo dushobore kumenya dushobora kwiteza imbere
ku bwawe rero harakenewe n'inyigisho zijanye n'ivyerekeye ivyirondoka rijanye n'amagara meza kugira ngo umuntu amenye uko avyitwaramo
ego kuri twebwe hakuru hakuru mu bantu bato utashoboye gushya kwishyura mu bakozi bo mu nzu hama abanyeshuri nawe urumva akagikinira imigambi mito mito hariyo amashyirahamwe y'ugwaruka yihuriro z'ugwaruka zajya apfa amashyirahamwe bakayaha uburyo bukwiye kugira abashobore kuza barasigurira abantu ibijyanye n'intuze ibijyanye n'irondoka ijyanye n'amagara meza baza barasigurira abantu ibijyanye no kumenya umuntu ushobora kwitunganiriza umugambi wo kwiteza imbere bashyikire nyine ba bantu bato bato batize hama urumva ibyo babikoze bazobona yuko ibyo bintu biriko biragabanuka kuko benshi babahendereza ubuntu bw'ubufaranga bakabereza utuntu tw'utuyoga ugaca usanga urumva bariko nizanda z'indaro ziriko ziza muri iki gihugu cyacu ku murindi munini benshi ugasanga ribirana ry'abantu igihugu nacyo kiri mu bukene abantu ntibaronka ibyo bafungura ugaca usanga urumva tuguma hahandi urumva ugaca usanga
urakoze Nshimirimana ubwire umunsi mwiza ngaho i Bujumbura mu Burundi
namwe Imana ibahezagire
turakiriwe umugisha ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ingingo y'ubushikiranganje bw'indero mu Burundi uko umwana w'umwigeme atwaye inda akiri ku ntebe y'ishure atabandanya amashure asanzwe aho gacayerekereza mu myuga murayivuga kwiki murayishigikiye nimba mwishigikiye kuberiki mutayishigikiye kuberiki hakogwiki mu ntango twabwiye ko twari twashimye cyane kubana nabo mu bushikiranganje bw'indero kugira ngo baduhe umuco bongere bishure kutubazo ariko ayo mahigwe ntitwayaronse nta numwe yashoboye kwemera ubutumire yaba umushikiranganje Dr Janvier Ndirahisha canke kuri Juma Edouard havugira ubwo bushikiranganje twari twarungitswe ko no mushikiranganje nyene ariko ntaco urubuga nimbwanyu muraza kutubwira ivyumviro vyanyu ico mwibaza gucyo tubandanye tuyaga hariho na Leonidas kundi murongo Leonidas
tabwe
ikaze kujuga America
murakoze Diane muriwe neza
twiriwe twabonye bucangira buraza no kwira
aya burira
buraza kwira ego
ego
uherereye ga Leonida
yewe ndi mukirundo
mukirundo haravugwa make
Nana mahoro.
Imbanyi zisamwa zitipfuje ku makiri bato. Ico kibazo kirahavugirwa ko byarigeze kuba bivugwa muri za Kirundo na Kayanza kubitigira ivyari hejuru kandi hanini bakanagiriza yuko abigisha bari mu bagirizwa izo mbanyi. Byifashe gutu.
Ubu ntangorane ni sawa
bunimeze. Nduga kwijambo rutubwire ico ugona kuri yo ngingo y'ubushikiranganje bw'indero mu gihugu c'u Burundi.
Ewe icyo mvuga kuri iyo ngingo mpere kwicyo nyine ariko ravuga ko abigisha kenshi ari bo bagirizwa izo mbanyi iyo ngingo umushikiranganje yafashije we ndayishyigikiye bwa mbere hanyuma ndayishyigikiye ibisa bikurikira urumva ko hariho abamye bavuga ko byo babiterwa n'ubukene abantu barimwo abanyeshure nabo umenye wahendesheje utuntu bagahita bakakwemerera ibyo wabasa za gusabye icyo gihe ni ukuvuga yuko nosaba ko umushikiranganje w'indero atakorana n'umushikiranganje w'ubutungane niba udotera ishure uwundi ari mu ishure nawe nyine udotera indi umunyeshure nawe yoba atari umwigisha nawe nyine abihanirwe akujya n'abigisha bahana
nubwo yoba kwije imyaka kuko urumva ariho nk'imyaka umwigeme atagivuga yuko yafashwe ku nguvu akabafise ibyemezo nta kibazo ariko ariho nk'imyaka umaze kurenza 18 21 iyo nda ukayitwara waba wayifuje cyangwa utayifuje ariko byaciye mu mwumvikano ubutungana aho ntibubuza kubikorera ko kuko ya Samiyo Mbanyi aba afise imyaka ikwiye kandi hari ababa bakiri mu mashure yisumbuye bari kuri iyo myaka nabo bohanwa none ku bwawe
yewe ku bwanjye bohanwa kuko umuntu wese ari ku ntebe y'ishure irekonsidere comme mineur aba umwana muto
ayo majambo nyine mu kirundi ni gute aba agifatwa nk'ukiri muto
abafatwa nk'ukiri muto uko no mu mategeko y'ishure umushikiranganje yategeka igifumo règlement scolaire yanditsemo ko afatwa nk'ukiri muto
hanyuma gareo nida nk'aba bana babigeme naho bagenda kubaka mugabo barubatse bakavuga ati nivyo twari twarahebye ishuri ubu turashaka gusubira mu ishuri ugasanga ari muri za 21 22 asubiye ku ntebe y'ishure urumva aracari mu ntebe y'ishure mugaba bavuga ati jewe ndashaka gusubira kwiga kandi arubatse n'uyo yo fatigwa ibihano gucyo nyene
mu bisanzwe urabona umuntu agiye kubaka cyane agatwara akabyara hariyo abavuye mu bwana agiye mu bakuze kubera ubuhinduye inyifato z'ikorojisitema urahindura uko wahora witwara rero ni na handi mbera n'umwigisha wanashaka ko abigisha usanga bakiri abasore abandi ari inkumi batarubaka izabo iyo ariko arakubwira nk'igikorwa ukora ku ishure ari igihe kubera imyifato wamaze kugira ubona yuko umenga yaramaze wewe urakuze kumusumba ukamenga n'ibyo ariko arakubwira uwo bikora urumva ko byoye bituma hata haba indero nke mu bisanzwe kuko bamaze kubyara atagira ibindi nk'ifoto y'abakuze babigisha babandi batarabyara cyangwa batarubaka izabo abona yuko umenga arabasumba kandi abamaze kubaka izabo nabo abona yuko umenga barangana
urakoze Leonidas ubandanye wumviriza ijwi rya Amerika ngaho mu Kirundo mbe mu Kirundo uri kutwumva kuri FM cyangwa utwumva gute
yewe ndabumviriza kuri FM
urakoze ugire umunsi mwiza
yego pese
Turafise kandi na Shadrach kundi murongo Shadrach
Ego mutabumwe.
Ego aho herereye hama uce uduga kwijambo dusangira ivyumviro.
Ego ndi mugogo cha Zambia mugogo hagati. Ama yongingo musikira nangi ya fashe. Baizimwe cyane.
Eha.
Mukuyisima naifata mu buryo bubiri.
Mhm.
Ko misore ko harabagiriye neza kuko bariko barategura ibyo kubaka.
Mhm.
Bariko barahura n'ibibazo byinshi usanga utwaye umuntu utazi ko yaba yarafite nk'umwana.
Mhm.
Ikindi nacyo kuri leta mubwiye leta y'amayigisa yigisha ijoro n'umurango kugabanya imbyaro ibiti by'imbyaro ngaho mu gihugu iwacu byagwiriye bigahita bituma abantu haba indyane mu miryango bigatuma abantu benshi batakaza icyizere ku bantu bagatwana ibyo bintu leta yari ifite kubikorera ko cyane mu gihe umukobwa abyaye akiri ku ishuri hama agasubira akabyara hama agasubira ku ishuri icyo gihe habagirirana ry'abantu batusanga urya mwana yabyaye ariko aratanga konsumasiyo nini mu muryango gatuma umuryango uri hamahera y'uwo munyeshuri ariko arabandanya amashuri no kugaburira uwo mwana yarasigiye mu ishuri kandi uwo mwana uwo mwigeme nawe aha yari muri kajoja nshobora besi uko tubibona ntibatwagwa n'ababateye ijonda usanga wamuteye ijonda yubatse cyangwa ugasanga aramwihakanye avuga yuko nyine aje kwitorera uwo mwana wiwe yamubyariye
duga ku ijambo nzo duge ku ijambo amakabazi
afise bigatuma mu ngo bajubakana n'abandi n'ubundi bagiye kubakana hamiswano iminsi yose bivanye n'uko umwe yabyaye kuko benshi ubu basigaye bavuga ati nta na hamwe twabonye ekipe itangura urukino imwe ifite igitego kimwe iyindi idafite idafite igitego
hama tu kubwawe nko muri mwitangura ikiganiro navuze yuko hari umurwi hugizwe ahanini n'amashirahamwe aranira agateka k'abana muri rusanga abakobwa n'abahungu aranira iterambere ry'umwana w'umwigeme nka AFP n'ay'abapfaso n'ibiza amategeko bandikiye inama nshingamateka bavuga yuko ubushikiranganji bw'indero bwaho nyanzi bwirizwa nshingiro kuko iryo bwirizwa nshingiro rivuga ko umwana wese afise uburenganzira bwo kwiga mu Burundi kubgawe nta mategeko ariko ararengegwa karimbi kuri abo bana babigeme bariko barungikwa mu myuga kandi bo bari bipfuje kwiga amashuri yandasanzwe
icyonje cyo nuko bizigangangi by'indero nabwo nyine busoma ibyo bizwa singiro na cyane cyane muri ibyo bizwa singiro rishasha hari igihe baba bishinze ibyo bizwa singiro rya kera babiraze neza ko muri ibyo bizwa singiro rishasha
ako gace twakaravye imbere yo kuza muri studio nta cigeze gihinduka ko kubyerekeye iby'uburenganzira bw'abana b'abarundi imbere y'amashuri
ariko naho biriko biratitura imico n'akaranga k'igihugu ibyo bintu kuko aho ugenda hose usanga inda abana wavuga ko ari abana muri kajoja bafite gutanga icyizere usanga aribo bahetse ibibondo nabo bakiheje
urakoze cyane rwose Shadrake kuri ivyo vyiyumviro vyawe Zambia ugira umunsi mwiza Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga no munsi turagaruka ku ngingo y'ubushikiranganji bw'indero mu gihugu cy'u Burundi tomora yuko umwana w'umwigeme aramutse atwaye inda akiri ku ntebe y'ishure ataburenganzira zoba agifise bwo kubandaniriza mu mashuri asanzwe ahubwo nyabuna acabandaniriza mu myuga yabishaka canke atabishaka urubuga ni rwanyu ni mwebwe mutubwira ico mwiyumvira kuri iyo ngingo
mugisa bgawe mwami kumusazi wawe ni hobi noneka dura niwe gusa unaura ninyishu niwe gusa unabara uriho
akaririmbo ni vuga ku murundi kazi Anlison mu gihugu cy'Ubushinwa ahari kwariga ariko no muziki arawubandanya awukora. Turafise Kwizera ku murongo wa telefone kugira ngo tubandanye kino kiyago cuno munsi. Kwizera, aho uherereye hamuduge ku ijambo. Mu ntara ya Rutana havugwa make
nikuri twashima
havugwa
amahoro hanyuma ku bijyanye n'ingingo naho nimenya nta byinshi nari kubivuga ko kubera mwavuze yuko imbere yo kujya muri studio barimo hagarutse kukaja gake ko mu gihugu cya Kirundo.
Ahanini ntitwabitebye ko cyane mugabo ko ari kubera ko ayo mashami yituye n'amashingamateka yavuze yuko hari amategeko yahunyanzwe na cyane cyane mu ngingo ivuga yuko abana b'abakobwa n'abahungu bose mu Burundi bafise uburenganzira bumwe ku by'amashuri.
Hanyuma rero nanjye naho nabona yuko mu bisanzwe umuntu bomurekeye karayiwe hanyuma akagaragaza kubera bujyanye kuba umukobwa ashikiye n'ibyago gasanga atari yiteze hanyuma akabyara navuga nti byari biteka ko kubona uwo mwana w'ibaruka atinjiriye kumuniga ahubwo bari bakwiye gutaha abaha ikibanza igihe kugira ngo asubire ku mashuri kugira ngo bigaragare yuko nabo bateye intege mu kuba nabo batashyize kugira ngo bacuranize abo bana bari batwaye. Nyuma rero ariko iyo bishyitse bikaba ari itegeko rizi umuntu adakirika nyine kuko ibiryo n'amata nta wundi muyorera uko abivuga mu Kirundi nyota mvuga yuko rero ayo mata ntaba badusubirira amategeko hanyuma ayo mata nawe niyo ngingo bashinze muri rusange uwo w'amata nawe yari uwo mwana ubundi yigenye ubuuni agiye kubyarira ntiyaka ari kubira kuyiga uko bivuze no gusaba byakirika nyine nta kundi ariko kubera ko ibyiriza shingiro byari bisanzwe bitomora baretse bakiga mugabo bisanzwe kimenyerewe mu Burundi yuko amategeko aba kugira ngo gusa aho nyange icyo kivuga ngo ni ukubahiriza yaba yubahiriza yasomye ko ari kuko byari kuritere yuko umwana yarafite uburenganzira bwo kuyiga.
Hama kubwawe ukabona ku mpande zose ho kugwa iki haba muri ayo mashirahamwe adayituye ni n'amashinga amateka haba abafashe iyo ngingo ku rwego rwa bushikiranganje canke naberwa n'iyo ngingo nyene ikora ko aha ndavuga nk'ababyeyi nkavuga n'abana babigeme bakiri mu ntebe y'ishuri
hari ati bikumvikana kubera ubu ku ishuri inzego ku ishuri ziratomoye hariho icyo bita inama y'abagiyeyi itegeye komite y'ubu bashuri botanguye bakazunguruka rero mu mashuri agize igihugu cy'u Burundi bakaza barabaja ababyeyi barongoye izo nama nshingashuri bakubwira ngo bahanahane ibyiyumviro kuko jye mugana ndashinga intahe ndazi neza yuko ibyo atabyabaye ngo babaze ababyeyi kugira ngo ubu umusubire mu babyeyi ibyo ntabyabaye ko nanjye nasanzwe ndi mwigisha kandi nkaba nsanzwe ndi umwe mu bagize inama nshingashuri. Muri rusange rero iyo aba boze bakaza barafa ku mashuri bagakoranya abayoboye inama nshingashuri ku rwego rwa komini rwego rw'intara bagahanahana ibyinjiro bakaraba mbega mu gihe umwana atera ingorane nyabashikiyishuri asubiyeyo kuba nka twebwe nababyise sanzwe ndi mwigisha narindane n'abantu bari bibarutse abakunda bibarutse babonye kwishyura atangorane badukeya none ubu naho kubera icyo twabuza kwiga kandi igihe nacyo twiga itwarizanye nabo kandi twabona batangorane badukeya ubu izo ngorane zabaye izahe nibyo bari kuzana rero tukarabira hamwe nk'abagize inama nshingashuri tugahanahana ibyiyumviro tukaraba n'indi izo ngorane zo bagireho n'izindi kuzikorera umunsi imbere y'uko babuza kwiga.
Hamaga kwize ko tugize Imana tukaba tukuronse uvuga ko uri n'umwigisha nk'abo wigisha birashika byarashitse hari abo wigishije bafise izo mbanya
mu bisanzwe jewe nigishije mu mashuri mato nta mwana nigize mwigisha yarafite imbanya ariko muri rusange ubuvuga ngo ntabwo bari gutwara ahubwo harimo abari mu myaka yuko bari gutwara imbanya ariko ibyo byago ntagashyira inshuro nigishije ariko mugabo navuze yuko nanjye nabo narizanye nabo bigeme bibarutse nabonye sangorane bigeze badutera kukenere ishuri.
Urakoze cyane Kwizera ngaho mu ntara ya Rutana ubandanye uryoherwa n'ibiganiro by'ijwi rya Amerika hama ibyumviro byanyu no mu bindi biganiro bitandukanye tuba tubirindiranye igishika mukomeze mukunde ino radio natwe tuzobakundira misi yose. Urakoze cyane. Donatien aragarutse ku murongo wa telefone agatelefone kiwe twizere ko ubu tuza gushobora kumvikana. Donatien ego i Bujumbura icyo cyumviro cyawe urakivuga kwiki
icyo kibyo cyemba na ko byari kwiye ngombwa kwiye ngingo isubiramo ikivezwa kuko ishize mu ngiro kwenye tubona mengo yasubita mu nyuma gataya pagisi na gore kuko dufite benshi baminuje bamaze gushika n'izo ngorane kandi benshi bazitwara batazifuza hari abafatwa ku nguvu hari n'abandi ushobora gusanga bashingiwe ku nguvu n'ababyeyi babo n'ibindi bijyanye bishingiye ku mico y'abarundi basanga umwana ameze nk'ubutotejwe ariko rero muga turabona yuko ifise naho nyine iruhande rwiza mu gihe uwo mwana yakiwe n'iyo ngorane abasaho yaradubagura mu mashuri bimufashije kugira ngo atajya mu myuga hanyuma aze ashobore kurondera umwana we muri kazoza.
Uvuze ngo uyu mwana w'umwigeme mbwiye yoba yarasanzwe agira iki ga donation sindakumvise neza
aza ahayobegwa mu mashuri
eha
urumva ko byo bamufashije kugira ngo nawe nyine atajya mu myuga kugira ngo aze ashobore kurondera kazoza k'uwo mwana aba yaribarutse. Mugabo hari abana usanga baminuje mu gasanga aho yaba yarayobewe mu ishuri nta nahamwe yigeze ayoberwa urumva nk'uyo urumva baciye bamubwira ati tujya mu myuga kandi amashuri y'imyuga urabona ntaheza ngo arekure umunyeshuri ngo azobandanye ashyike ku rugero nk'urw'abadogoteri. Urumva ko umwana nawe nyine baciye yashyikiwe n'izo ngorane atifuje ashyira bamubwira ati hagarara ku ishuri kume ngo baba bamurenganije.
Urakoze Bonaventure kuri ibyo byumviro
byawe bituye n'amashinga y'amateka twizere yuko bazobihindura bagafata ingingo ibereye kandi inezera bose hamwe n'ubundi garuka bw'urundi.
Reka turindire tukazomenya ikizovamwo muri ayo makete bandikiraniye ijwi rya Amerika twemeye kuzobikurikiranira hagufi gutyo tukagenda turaraba uko ibintu biza biratera imbere. Urakoze cane Bonaventure Donatien.
Murakoze namwe
ugire umunsi mwiza. Bonaventure narinda muvuze nawe nyine ari ku murongo. Bonaventure
karame
aho uherereye hama uduge ku ijambo.
Ndi Kigali mu Rwanda. Kuri icyo kibazo cy'u Burundi rero ngewe ndabona nta kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Kuko niba bavuze bati umunyeshuri ufite inda yaka mu ishuri avemo kandi nabwo asanga wenda aho bari intebe bicayeho ni ukubera ko bize usanga ahubwo ari ukubangamira iterambere ry'igihugu. Nubona umuntu yakwibaza uti wenda twagize ikibazo abo bayobozi ntibaza kuboneka muri studio ariko urebye wasanga rwose n'ugize ikibazo cyo kugira inda ari ku ishuri hari igihe wenda biba bitamuturutseho ariko kubera ko aba yaragiye mu ishuri abikunze akigana umuhate atabaye n'izo mbogamizi ziturutse ku ruhande rwa leta nta kabuza afite umuhate nta cyatuma rwose atagera ku ntego yiyemeje.
Urakoze cyane nk'uko ubivuze nta mahirwe twaronse yo kuronka yaba umushikiranganji w'indero Dr Janvier Ndirahisha twarimusabye ariko atubwira ko uvugira ubushikiranganji Juma Edouard ariwe twokwakura nawe yatubwiye ko ari mu manza zitamukundira kuza mu biganiro tumusaba ko yoduha umuhango muri kazoza nawe nyine ntiyawuduha ariko tuzokomeza nkumbure ko umunsi uri izina bazokwemera kuvuga. Urakoze cyane rwose Bonaventure ugira umunsi mwiza ngaho Kigali.
Ego murakoze namwe.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri Isanga.
Twigumanire, tumubatsi wigitangaza, mujohere umutima umutima nubatse kumushinge ngurukundo ruhembushe nibera mukishimo byawe namana kanyamuneza.
Mayisanga ino munsi iri kwiragaruka ku ngingo y'ubushikiranganje buraba uvyindero n'inyigisho mu gihugu c'u Burundi iherutse gufatwa yuko umwana w'umwigeme atwaye inda akiri mu ishure ata burenganzira afise bwo kubandaniza amashure asanzwe ahubwo nyabuna ataja mu myuga yayishobora atayishobora canke yabishaka atabishaka. Turafise kundi murongo wa telefone Bizimana. Bizimana, ikaze kujugi Amerika.
Murakoze cyane.
Ego, aho uherereye hamuduge ku ijambo.
Je mperereye mu Kirundo mu muri komine Kirundo muri Kirundo santire nyene. Na ndi cyo mvuga kuri iyo ngingo y'umushikiranganje yafashe muri no minsi irabana n'abakobwa bigime bashobora gutwara inda bakiri mu mashuri. Kubwi wanjye sindi kumwe nawe kuri iyo ngingo kuko je ndi umwigisha ndiko ndari abanyeshuri batwara izo nda usanga ari abanyeshuri bakiri mu myaka mito cyane mu myaka y'umunani y'icyenda ndiko ndari abayomenga ubafatiye ngo batabandanye amashuri menga ubafatiye ibihano kuko kuba akenshi usanga babiguye ngo batabizi nk'uko yabivuze nyine yavuze ko ari victime mu gifaransa niko yabivuze usanga babiguye ngo batabizi. Ikindi nacyo yabyo no mu kibano abatwara izo nda si bake kandi usanga ari abantu bakiri batafite imyaka mito cyane aho ni mu kibano cya minsi yose. Ikindi nacyo mu mategeko iyo uri kuraraba kuko umwana afite droit d'éducation womenga yaba abarenganije je rero kuzibanye nabona yuko iyo ngingo barabara ukundi bawigira cyangwa bakiri ukundi bahagarika izi nda zitwaga zitipfujwe ego bagafata izindi ngingo ko bavuga ko batokwiga kuko hariho n'abagiye barazitwara bakiri bato ariko baheje amashuri kandi b'ingirakamaro mu gihugu. Shikiriza kuri iyo ngingo.
Ego Bizima, uravuze ko uri umwigisha kandi aho mu Kirundo ubona yuko nabo bana babigeme bazitwara usanga bari mu munani mu w'icenda bataranagira no kwegereza imbere cane gose, hari ico wewe ubona ku mwana w'umwigeme atwaye iyo mbanyi yabishaka akagaruka kwiga ku ishuri, hari ico abuze abandi bana, hari ico wewe bimutangiramo?
Jewe kubera nigisha no mu yandi mashuri aba yisumbuye hari aho usanga twigisha nko bigeze ko batwaye izo nda mu ishuri jye mbona ataco baba bitwaye imbere hariho naho usanga bafata ibibanza bya mbere kenshi baza bafite target yo kwiga nyine bafite intumbero yo kwiga cyane kubera aba barabonye ikintu cyatumye batabandanya amashuri baza bafite isomo bakabandanya biga neza mbese rero bakaba n'abambere. Nicyo gituma kuri jewe navuga ati ingingo bapfa baraba iyindi nyigisho tangwa haba ku babyeyi cyangwa kuba kuri abo rwaruka nyine bakabashyira mu mashyirahamwe hanyuma bakaraba ukuntu bagabanya izo nda kuko benshi bazitwara mu kutamenya kenshi.
Tuvugana n'umufasoni yitwa Pamela Mubeza yashinze ishyirahamwe ry'abigeme bigeze kuba baritwaye imbanyi bakiri batonya ubu ari mu gihugu cya Canada, yatubwiye yuko ari n'ingingo ishobora no kuzoza isubiza cyane inyuma uko gushaka kumwigeme kuko akenshi yamaze no kwitwara atarafise n'iryo shaka ryo gusubira ku ishuri we akabona ati haguhana bari nyabuna kubatera intege. Abo biramutse bashika mu kibano bakazitwara bahura bahurumbira kugaruka ku ishuri canke byacumbagira ni bamwe bamwe umwe umwe babiri babiri
jewe aho ngerageza kuraba mperereye basubirayo kenshi iyo kubera kenshi usanga abanzi bateye izo nda usanga ari abantu bamwe bamwe bakuze ugasanga ntibashaka no kubagira abapfasoni babo benshi barasubira benshi baca basubira ku mashuri kandi bava bakiri bato cyane rwose barasubirayo.
Hama kukora muri ico gisata c'indero nk'umwigisha uhanura iki impande zose ababyeyi abana hama nabo mu bushikiranganje bw'indero?
Mbereye kugwaruka kugerageza kwifata kuko benshi usanga bahembwa n'utuntu duto duto cyane ugasanga n'abantu bakuze bahendesha utuntu duto bakabigwamwo uko bakaza kubyisangamo ko bataraca ubwenge cyane ugasanga barabafatikanije n'imyaka barimo ko barakiye mu myaka ya adolescence mito cyane gose. Aho ni kugwaruka nayo ku bazeyi nabo impanuro ni uko babegera cyane, bakegera abana cyane kuko abana benshi bapfa kubera atabazeyi babegera ngo abahishuke neza bafashe kurengana ikirungo abarimu kuko benshi bikunda gushika. Hanyuma ngarutse ku bushikiranganje nabo bw'indero, ubushikiranganje bw'indero bworaba iyindi ntumbero bwofata cyangwa iyindi mugambi bwofata bukaraba nimba bugwiza amakrede kugira ngo abantu bashobore kuzaronka inyigisho bataba baronkiye muhira, biyofasha cyane kuko iyo ubegereye mukaganira urabona neza yuko ibintu babiguye nk'abatari babizi.
Hama mbega mu mashuri hari n'inyigisho zitangwamwo muri ayo mashuri yisumbuye, hari inyigisho zitangwamwo zerekeye ivyirondoka ijanye n'amagara y'abantu, ingene umwana w'umwigeme ashobora kwikingira imbanyi mu gihe atarayumva ko ataragera kwisama?
Inyigisho navuga ko zimwe ariko uravye ukuntu zitangwa ntibazishyira ko intege niniya cyane rwose ku buryo bashobora kubereka imitego cyangwa iyo bashobora guhura nayo bategwa n'abana bariya ku buryo botwara izo nda batari baziteze. Nicyo kintu cyerekana neza ko nubwo babivuga usanga ariko aravuga iyibaka ry'ukuntu umubiri wubatse n'ukuntu umuntu asama n'ibindi, izo nyigisho usangamo muga ntibigira babereka aho bashobora guhura n'abana bariya bahendesha tunaturiye. Hari akwiye umugambi wo kugira ngo babigishe mbere bazarabereka n'imitego imwe baciye mu dukino cyangwa mu tundi tuntu, imitego imwe abakobwa bashobora kugwamo igatuma batwara inda hatari byagera.
Hama ku rwego rw'intara mu bushikiranganji bw'indero ndazi ko nko muri kahise ishyirahamwe rikora muri ico gisata co kugerageza guhimiriza abanyagihugu ko kwikingira n'irondoka ijanye n'amagara y'abantu PSI bari baragerageje yuko hariho n'ibice bimwe bimwe bija birashirwamwo nk'uduk ngirizo gucyo nkaba bishoboye bakadukoresha kugira ngo izo mbanyi zisama zitepfujwe zorohe. Iyo migambi irabandanya mu bice bitandukanye, abo bana babigeme canke babasore bobo ni kintu babijukira, ni kintu babona byorosha.
Ndiko ndaraba kubera ndibuka izo zari biriho kandi amastops zari ariho ku mashuri atandukanye, ubwo ndiko ndarabona ata adakora nk'uko yarakora mu minsi yahera, sinzi ko aho byazarahagariye sindahabona neza, simbona yuko bikineze nk'uko byari bimeze mu minsi yahera nkiri umunyeshuri kuko arahita icyo gihe kitari gito nkeje kwiga muri segonderi. Ubwo ndiko ndaraba kuva ntanguye akazi suye ku kazi yahera imyaka itanu sindabona abantu baje muri iyo kontekiti yo kwigisha abanyeshuri ibijyanye no kwikingira cyane no kubakoresha ibikingizo bitandukanye.
Urakoze cyane rwose Bizimana mu Kirundo kuri kano kanya uduhaye no kutubaze utwishuye nk'umwe mu bakurikiranira hagufi abo bana, twibutse ko watubwiye kuri umwigisha. Urakoze cyane rwose Bizimana mu Kirundo.
Umwanya murakoze cyane.
Ego. Hariho kandi na Theogene ari ku murongo w'undi wa telefone. Theogene Kaze.
Murakoze.
Ego, aho uherereye hamuco duga ku ijambo?
Ndi Kigali. Yewe na Magnete Ndeba, hari aho nasomye bavuga ko i Burundi ngo abana b'abakobwa batwaye inda ngo bahita batakaza amashuri.
Barafise uburenganzira bwo kubandaniriza amashuri y'imyuga ariko amashuri yandi asanzwe byo ntibishoboka.
Numva nabyo atari byo kuko ni umwana afise mbe none atwaye iyo nda yari afite ubushobozi bwo gukomeza muri aya mashuri asanzwe tuzi. Urumva atari amahirwe baba bamubujije, mbe numva rero bakagombye kumuha amahirwe kuko niba iyo nda yayitwaye abafite n'uwayimuteye, sinzi impamvu bakurikirana umwana w'umukobwa kubera ko ariwe nyiri gutwara inda uwayimuteye bakamureka. Numva ku bwanjye bakagombye kumuha amahirwe, niba agize amahirwe yo gutwara yagize ingorane agatwara iyo nda itifuzwaga bamureka akazi bakayibyara, yamara kuyibyara akakomeza amashuri ye kuko na hano mu Rwanda bibaho umwana agatwara inda ari ku ishuri yayibyaye, umwana agira igihe cyo gukura byamara gukura nyina agakomeza amashuri aho yari agezeze nyine agakomeza akarangi
kandi abandaniriza muri umwaka nyine yarageze.
Niyo ngiyo mu Burundi bakagombye kumuha amahirwe agakomeza amashuri akayarangiza kuko ibibazo biravuka, baragatwara iyo nda itifuzwaga ariko ayitwaye ntabwo batamujugunya gutyo ngo bavuge ngo ubwo atwaye inda ngo biraheze. numva tebe tariko byakagombye kugenda je
hama nkingaruka uyobaza bishobora kugira haba kuri uwo mwana w'umwigeme yatswebwe uburenganzira bwo kubandanya yiga ivyo yari yarahisemo canke kuri uwo mwana nyene azokwibaruka n'inkiza he wibazaga toje
ingaruka zigaragara zante nuko bamubujije amahirwe kuko niba yarafite avenire ifite yo kizamwerekeza bakamukupa urumva amahirwe yarafite yo kugira icyo azaba mu minsi iri imbere ubwo abaheze nyine biba birangiye kandi niba yari nta n'uwamenya kuko bashobora kuzavamo umuntu ukomeye mu gihe kiri imbere urumva rero iyo bamubujije ayo mahirwe bamubujije amahirwe ku giti cye ariko noneho no ku gihugu kuko igihugu kiba cyakagombye kujya abaspecialiste runaka mu bintu runaka urumva baba baho igihugu gihumbye na nyiri ubwite igihugu utwara iyo dada babahombye nyine urumva ingaruka ni nyinshi ngira ngo kiriya cyemezo urumva yafashe ni bakagombye bakagezeho bakareba ukundi kuntu bagifata mu bundi buryo buboneye butagize uwo bubangamiye ari uwo mwana w'umukobwa utwaye iyo da ari no ku gihugu muri rusange
reka turindire iyo bija kuko hari nk'uko na myenda bica ku masonga hariho umurwi ugizwe n'amashirahamwe akora mu bisata bitandukanye harimo abakenyezi bize amategeko harimo abaharanira agateka k'umwana w'umwigeme n'iterambere ryiwe canke abakorera mu gisata c'abana baba b'abakobwa n'abahungu bitu inama nshingamateka ejo bahisaba yuko ico kibazo cobarizwa mu minwe yabo turarindire rero ibizova muri iryo kete babandikiye n'ikizokurikira tuzobatangariza ku ijwi rya Amerika urakoze cyane Theogene Kigali
yego ramwe murakoze cyane
gure weekend nziza
merci
Zigera uva kuri wenyine Mwe mukundo utari ubwigere ubamo Tugumanire Tumubatsi wikitangaza Wikikogwa mfise Nicho kuba kumutima
Turafise na Isaac kumurongo undi wa telefone Isaac ikaze kujugi Amerika
Ego murakoze
Uherega Isaac weekend kiragenda neza ngaho ubujumbura
nkuri speedo bakire kigeza mu nyuma gusa
duga ku ijambo rero Izahake kuvyumviro ku ntererano kw'ibi by'abakobwa bazotwara inda ku ntebe y'ishure bakarungikwa mu myuka
nkuko abandi bose bagiye babivuga kigerageje kuraba akarege hereyemo Burundi cyangwa ibindi bihugu iyo umwana w'umukobwa atwaye inda biboneka ko ntayarabigize wenyine abafite uwayimuteye ni ukuvuga rero hafatwa ingingo y'uko umwana w'umukobwa atabuze uburenganzira bwo kwiga tuca dusanga ko umuhungu we aba yabandanije yiga muri icyo gihe biboneka ko umwigeme bamwiciye kazoza kiwe haba hariho imbogamizi ni kuba bamuhengamiye ku bwanjye navuga ati nindi ngingo zifashwe zifatwe kuri bose ariko kandi bihoje neza n'akazoza k'umwana w'umukobwa we yatwaye inda igikuru sikwirwa gufata ingingo wabuze kwiga ahubwo ni kuraba nyabona icyokorwa kugira ngo zaruka rutwara inda n'ubana bene zitwara ikindi nimba yayitwaye nawe bamurindire yibaruke bamuha andi mahirwe yo kubandaza ubuzima kuko iyo umuntu ari wamuhiganwa akirukana akagwa burya kugwa si bibi ariko icyo uri kuguma ujyana yakwiye kumureka akamurindira maze igihe cyashika umwana amaze gukura akabandanya akiga kugira akazoza kiwe kazogendomereza
hama wowe ukabona ko uruhara bwamwe n'abandi gwo bugwahe
kubwanjye ngiye kuraba icyo navuga nk'ibyiganza ko gishobora kugera nasaba nk'amashyirahamwe ajejwe ineza y'ibintu hari umusefu cyangwa n'amashyirahamwe aserukira abakenyezi ko rero aho izi bakabikurikiranira hafi kubera ko turabye nk'umwe urebye bavuga ngo ibyo 30 by'abigeme mu gihe bariko barabuzwa ko batiga kandi tubona ko niyo tora abantu batwara inda ari benshi hazogera n'igihe bataboneka abigeme mu rundi bashobora gusekera abandi nk'uko bwanjye mbona yuko inama nshingamateka iyo ngingo ni gushoboka yanga ko maze bagahabwa uburenganzira nk'abandi bana b'igihugu ndashobora gushika kuri nabi yiyemeje gushikako
ego gusa gatono kubwira Izahaki wari wavuze ugitangura sinarashanye guciramo mugabe reka ndabikubwire ko wavuze ngo yuko wifuza kwiyonga ngo iramutsiba n'abahungu vyotegereza kugenda gucyo ko baba bakibandanya iyo ngingo irega umwana w'umwigeme yaramuka yitwajwe n'uri ku ntebe y'ishure nkawe nawe nyene uyo muhungu iyo ngingira mukorako
ego n'ukorako mugabe cyangwa n'ubundi umuntu ari kizimije n'umuhungu kuko turaje igihe cyose cyose wewe arasa kuva mu nzira kajyana akayandanya amashuri mugabe umukobwa acagira ingwara zo kurera umwana kenshi usanga ari mu ngwara zo kuzora umwana agatera n'ingwara mu gabyo
kamwibarutse urakoze cyane Izahaki Bujumbura ugira umunsi mwiza ubandanye igihegwa n'ibirutonde rw'iganiro vy'ijuru rya Amerika
murakoze nawe ngira
ibintu tose kandi na Patrick kundi murongo Patrick Kaze Patrick uratwumva
ndabumva
yego aho uherereye hama uduge ku ijambo
merere Kigali
nduga ku ijambo
cyo navuga abigeme benshi cyane ubundi ntabwo yamaze gutwita bayumva ko yamaze kwitakariza icyizere numva ko kuba umwigeme yaba yaramaze atwita akagenda akabyara amara kubyara kuba yagaruka mu ishuri yaba hawe icyizere cy'ejo hazaza kuko yabasha gukomeza amashuri yiwe yamakomeza amashuri yiwe ejo akazagira icyo yigezaho akazatugeza no ku mwana we abenshi cyane babyara abana batari kumwe batari kumwe n'abana n'abagabo babateye amabati babateye inda niba ko bahawe uburenganzira bwo kuba bakwiga kandi n'ubundi baramaze kubyara byababera umugisha nangwa bikabera umugisha no kuba bakomokaho
wowe ukabona ko byogenda gutega Patrick
ye bona ko kabisa kuba babare kumwigema akajya mu ishuri kubera ko yamaze kubyara umwana yamaze kugera mu myaka itatu ine aho ngaho numva ko bamuretse akajya ku ishuri yakwiga akamenya akaba akagira ubumenyi n'ubushobozi bungana n'ubwo n'ubundi n'uwarusa n'utarabyaye kubyara ntabwo byari ikibazo
urakoze gose ugira umunsi mwiza ngaho mu Rwanda i Kigali ibyumviro byawe twibaza yuko abo vyega bibashikira
n'ukuri kose murakoze cyane
urakoze cyane urakoze cyane ubandanye udukunda natwe tuzubandanye tugyosha ibiganiro byacu urakoze cyane Patrick urakoze
ubandanye ndabakunda mujye munsi
urakoze cyane gose
Look at my baby.
Nuko rero nchuti bakunze ibijuru rya Amerika muri akanya turahava dusozera kino kiganiro muri isanga cuno munsi mumva carigishimikiye ahanini ku ngingo y'ubushikiranganje bw'indero mu Burundi ibuze umwigeme yatwaye inda akiri mu ishure kubandanya amashuri asanzwe atari y'imyuga iyo ngingo ikomeje kuvuga ko ibitari bike nk'uko mwavyumvise muri kino kiganiro bamwe barasaba yuko ari ingingo yosubigwamwo kuko ngo umwana w'umwigeme iri kwiramusubiza inyuma bazosanga amateka y'uwo ari kwarasubira inyuma ahubwo bari bakwiye ngo kumutera intege akabandanya yiga hari nabagiye baratanga uturorero bati harabazitwaye bakiri ku ntebe y'ishure basubiyeyo bakora ibitari bike mu kuba ba mbere ubunye bakaba bari no mu buzima bwifashe gusumba mushikiranganje bw'indero mu gihugu cy'u Burundi twashimye ko tubana ntivyashobotse muri kino kiganiro twizera yuko umunsi urizi nabazoduha ayo mahigwe tukabigarukako abatwakuye twashoboye kubana namwe ku vyumviro vyanyu mushobora gusubira kumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu kome mwakoze mwari menshi mwatwandikiye tutashoboye guhamagara ariko nikiyago tuzonoganza tuzonababwira n'ivyavuye mu rwete amashira hamwe atanu arimo aharanira gateka k'abana muri rusangi aharanira iterambere ry'umwana w'umwigeme n'abapfaso nibiza amategeko mu Burundi bandikiye ejo n'amashinga amateka y'u Burundi bayisaba gufata mu minwe ico kibazo vyavuye mu tuzobabwira uko bizokurikirana mwakoze yari Diane nahazwe kuri micro mwinga bw'ivyuma Innocent Kimenye na ingenieur badufashije twemituti weekend nziza.